Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys Bigirimana, baramutseho.
Mwaramutse Veniste, ndamutse namwe muduteze amatwi. Muri aka kanya turahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Ibisirikare vya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda vyavuze jo ku munsi w'Imana ko vyasambuye ibirindiro vy'abarobeli ba ADF mu buseruko bwa Kongo muri yindwi. Ni mu rugamba batanguye mu kwezi guheze kuri abo barobeli. Abasirikare b'ivyo bihugu barateye amabombe mu kambi nshasha y'umwansi muri Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko na Ituri, nk'uko byavuzwe n'igisirikare cya Kongo. Hambavu y'ivyo bitero muri Ituri, igisirikare cyavuze ko cyafashe abagwanyi 35 ba ADF muri komine Irumu hagati y'amatariki ya 13 na 15 z'uku kwezi kw'12. Igisirikare kivuga kandi ko ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa 12 cyafashe abarobere 35 basambura amakambi 4 bongera babohoza abakongomani 31 bari barafashwe. ADF uzwi ko ari urunani rw'abarobere b'abayisilamu bagwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni. Ariko inyuma yo gushika mu buseruko bwa Kongo mu 1995 bacitse abicanyi, aho gushika ubu bagirizwa kwica 2000 by'abasivile muri iyo ntara, bagirizwa kandi gutega amabombe mu gihugu cya Uganda. Abanyesudani ibihumbi n'ibihumbi bariheje amabarabara mu gihugu cyose ejo ku munsi w'Imana biyamiriza igisirikare cyafashe ubutegetsi hamwe n'ico bita amasezerano asubiza ubutegetsi umushikiranganji wa mbere, ariko bavuga yuko bakumiriwe. Imyerekano yeje ku munsi w'Imana yabaye haheze imyaka itatu hatanguye imigumuko y'abanyagihugu yarangiye igisirikare cya Omar al-Bashir na leta yiwe y'abayisilamu ikuwe ku butegetsi mu 2019. Abanyesudani bari muri iyo myerekano ejo kw'Imana basaba ikintu kimwe gusa, ku butegetsi busubizwa abasivile, bagasaba kandi ku mushikiranganji wa mbere ahitamwo kwiyunga n'abanyagihugu canke akaja ku ruhande rw'abajenerale bafashe igihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, abasuma b'ibitungwa bitwaje ibigwanisho byo ku munsi w'Imana barasasitse inganda, aho bishe abantu 38 mu bitero bitatu bakoze muri leta ya Kaduna iri mu buraruko bw'ico gihugu. Abo basuma bakunze gukoresha amapikipiki bateye imihana y'Ikaurane Fawa ahitwa Marke hamwe n'ahitwa Riheya ni muri komine ya Giwa, nkuko byavuzwe na Samuel Arwane n'umutegetsi muri leta ya Kaduna. Amazu, amakamyo, imodokari vyaraturiwe, eka n'imirima itari mike yaraturiwe iratokombera. Uburaruko bushira uburengero hamwe no hagati mu gihugu ca Nigeria hamenyerewe ubwicanyi bukogwa n'abasuma b'ibitungwa hamwe n'abanyuruza abantu batera abanyagihugu bakabica bagaturira no gusahura amazu. Amakuru turayabandaniriza ku mugabane wa Buraya. Muri Ekleziya Katolika muri Espagne hagiye gutanguzwa amatohoza ku vyaha vy'ubusambanyi bikekwa kuba vyarakozwe n'abakozi ba Ekleziya ku bana baharurwa amajana mu myaka 80 irangiye. Ibi vyaragaragaye ejo ku munsi w'Imana mu kinyemenyeshamakuru El País candikira muri ico gihugu ca Espagne. Aya matohoza azokogwa ku bapadiri 251 hamwe n'abandi bakozi bakorera Ekleziya Katolika muri Espagne, nk'uko ico kimenyeshamakuru candika kivuga. Igitigiri c'abana bakorewe ayo mabi gishika ku 2037 ariko ngo bashobora kuba barenga gushika mu bihumbi. Ayo matohoza akazokozwa n'inama y'abepiskopi katolika ya Espagne. Ubutegetsi bwa Vatikano ntacyo burashikiriza kuri aya makuru. Mu kwezi kwa 11 Papa Francisco yarashimiye abamenyesha makuru b'ico gihugu kuba bafasha kugaragaza amabi akorwa n'abakozi ba Ekleziya aba yaranyegejwe imyaka n'imyaka. Ibihugu 57 bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ibihugu by'abayisilamu byariyemeje gushyira hamwe mu migenderanire byemera ejo ku munsi w'Imana gushyiraho ikigega cy'amafaranga azofasha Abanyafganistani basinzikajwe n'inzara hamwe n'ibibazo by'ubutunzi. Hagereranywa ko amamiliyoni y'abanyagihugu ahanzwe n'ikigoyi hamwe n'abana bakagereranywa ku miliyoni badafungura uko bikwiye. Iki kigega kizoronka intererano kandi y'ibindi bihugu birimo Leta Zunze za Amerika, Ubushinwa, Uburusiya, Ubumwe bwa Buraya hamwe na ONU. Ibaye inama mpuzamakungu ya mbere ikomeye itunganijwe kugira ifashe abanyagihugu kuva abatalibani bafashe ubutegetsi muri Afghanistani. Umushikiranganji w'imfata kibanza ajejwe imigenderanire muri Afghanistani, Amir Khan Mukaki, yaremeye iyo nama ko abatalibani bazokora ibirengeye mu kudakumirana muri politike no guteza imbere agateka kazi na muntu harimo n'agateka k'abakenyezi.
Urakoze aloyezi bigirimana mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanyije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi baramagana ubwicanyi bwibasira abanyamurenge.
Ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka 5 irenga, aho noneho babisha abasivile, ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za Leta.
Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika. Mu Burundi, mu murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze.
Iswa ni nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje 200 hari igihe utabura n'ibihumbi 10 wunguka.
Iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane, iswa zirantungiye abana.
Bamwe mu bacuruza iswa bavuga ko iziryoha zikomoka mu ntara ya Cankuzo na Ruyigi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio Yacu. Ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanyije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi barasaba inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye kongera ibice ingabo z'uwo muryango zikoreramo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize, abarishyizeho umukono baramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge, bagatanga urugero ku musirikare wa Leta mu bwoko bwabo uherutse kwicwa atewe amabuye agatwikwa. Madame Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika avuganye na mugenzi wacu Jufre Mutagoma, atangira asobanura impamvu nyamukuru yatumye iriya miryango yandika iri tangazo.
Mahoro ni iriya miryango yindi yasinye ruriya rwandiko twamaganye urupfu rwa Major Joseph Kamizobe wishwe urupfu rubi cyane aho batemaguye umubiri wiwe ngo barangize barawutwika. Turagwamaganye kuko ubwicanyi n'ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka 5 irenga, aho noneho babisha abasivile, ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za Leta. Urumva ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bugeze ku yindi ntera. Icya kabiri icyaduteye kwandika rero yagwandiko nuko tuzi ko MONUSCO irimo guhindura kongera manda yabo muri Congo. tukaba dusaba imiryango yose ifite uruhare mu guhindura iriya manda ya MONUSCO kugira ngo bongereho andi ma provisions asaba yuko akwiye gucungera umutekano w'abantu baba minorite nk'abanyamurenge bamerewe nabi muri Congo. Ikindi ni no kongera ingabo zabo ahantu henshi higanje abanyamurenge kugira ngo babe babo bacungera umutekano. Abanyamurenge bamaze gusenyegwa ahantu hose aho batuye hafi bice 80 birenga ku ijana hose havuye abanyamurenge basigaye bari ahantu hamwe nko mu minembwe bake mu bibogobogo bake cyane iriya za gahororo no mu bijombo. Aha ahantu hose hari higanje abanyamurenge batuye bisanzuye ariko kuri ubu bose bari ahantu bita mu ma IDP camps cyangwa internally displaced camp aho badafite protection iyo ari yo yose. Rero niyo mpamvu turimo gusaba ko imanda nshasha ya MONUSCO ikwiye gushyirwamo provision ziproteje abanyamurenge kandi bikaba biri no muri manda ya MONUSCO kuko sinzi igisigaye kuko abanyamurenge bageze ahantu bagiye gushira kubera ubwicanyi barimo gukorerwa rwa genocide muri Congo.
Muri ibyo murimo musaba n'ubundi bimwe muri byo bisanzwe biri mu nshingano z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya muri Congo, ndetse hari naho byavuzwe ko hari abanyamurenge bahungiye aho ingabo za MONUSCO zikorera ariko ntizashobora kubaha umutekano. Niba koko byarabaye, byaba bimaze iki kongera ingabo za MONUSCO muri Congo ku bijyanye no kurengera abanyamurenge?
Urakoze. Ijambo rya mbere, ikibazo tufite abanyamurenge ni ukubera yuko imiryango ya ONU cyangwa se n'abapartenere bayo bita buriya bwicanyi ko ari ubwicanyi hagati y'amoko, mbese abanyamurenge nabo bafite uruhare cyo kimwe n'andi moko. Kandi twebwe siko tubibona, twebwe tubona yuko ibirimo gukorwa ni genocide, hariho ibihugu, hariho amoko yose yihujije, ndetse na leta ya Congo ifatikanyije n'ayo moko kugira ngo irimbure abanyamurenge. Rero kuvuga ngo MONUSCO iyo cyane cyane ntishoka itabara kubera ko ibona ko abanyamurenge nabo bagwana n'andi moko, kandi siko bimeze. Turashaka yuko babona ko batahura ko ibirimo kuba ku banyamurenge ni genocide, barabangamiwe kurusha andi moko. Yego, boba barimo kwigwanaho, ariko mu by'ukuri ni abasevire, ntabwo bashobora kugwana n'amoko n'ibihugu byose byivangiye hariya muri kariya karere, ndetse na leta yacu nayo ikaba ifitemo ukuboko. Rero MONUSCO itegereza kumva ko abanyamurenge babangamiwe, niyo mpamvu ihita zitabara ko yumva ko bameze cyo kimwe n'andi moko twubanye hariya muri Sud Kivu, kuko urwango rumaze kugera kure kandi biragoye gutangira kugabanya urwango mu bantu bamaze rumaze kurenga. Hariho n'abantu babikora, bamwe n'aba banyepolitiki hariya muri Sud Kivu mu rwego rw'igihugu, n'abantu bazwi kuki batabafata ngo babafunge cyangwa se babasanctione, kuko barimo gutuma abantu bapfa kandi bakicwa nabi.
Muri ibyo ngibyo uvuga byo gufatira abantu ibihano, mwasabye Amerika n'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi gufatira ibihano abafite uruhare mu bikorwa nk'ibyo nk'uko wari umaze kubivuga. Mwaba murimo musabira leta ya Congo ibihano?
Turasaba yuko abantu bari muri guverinoma ya Congo barimo gukora buno bwicanyi bakwiye guhanwa, kandi barahari benshi. Major Joseph Kaminzobe yari ari kumwe n'umukuru wiwe umukuriye mu buryo bwa gisirikare, yari ari kumwe n'abandi bane babaherekeje nabo ba gisirikare bamukuramwo, abandi baragenda. Imodoka ntabwo yigezwe ipegwa n'amabuye, yagiye amahoro bashikiyo bagiye, ariko wabasigaramo baramwica. Hariho abashinzwe inzego za leta muri kariya karere, bose bari aho ngaho ntacyo bakoze kugira ngo baramire umusirikare ukorera igihugu.
Madam Adele Kibasumba, reka ngushimire cyane umwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jeffrey.
Washington Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi, mu murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze. Abazicuruza bavuga ko iziryo hari zikomoka mu ntara ya Cankuzo na Ruyigi. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi maregezwaho na Desire Hatungimana.
Abakenyezi baboneka batembereza iswa mu gisagara cya Gitega, bazitembereza zikaranze, ziri mu tudobo twera tubonerana zivukishije utumwanya natwo nyene tubonerana igipimo bapima ko nikiko nka kirya bakoresha mu miryango bariko barafungura aho kimwe bagurisha amafaranga ijana bagapima basuka ku masahani bivanye n'ibiri ku mukiriya yipfuza gufungura bavuga ko bazirangura ku isoko nkuru ya Gitega ahahurira abadandaza batandukanye bazirangura hijya no hino mu ntara aho yiswa ziboneka uno mukenyezi aratubwira uko bategura izo swa kuva bazivanye ku masoko uko bazikaranga ibirungo bashiramwo gushikaho bashobora kuja kuzitembereza mu bakiriya hijya no hino mu bunywero canke ahakoraniye abantu benshi
turafata iyo zije tukaja kurangura hama tukazironga duheje kuzironga tugashira mu isafuriya tamazarimo hanyuma tukaguma duhindukiza zonyene turashiramo ibitunguru bijya by'amababi by'ikirundi tukongera tugashiramo n'akamagi tugaca twongera tugashiramo umunyu n'agapiripiri hama n'uco usanga abakiriya bariko barazirya bakubwira ko ziryoshe iswa ni ukuvuga yuko iyo nk'ubu meje uziteka rimwe mu gitondo nshasuka mu kadobo nkagenda nkatembereza nafutse n'ishashi kugira zigume zishyushe ni ukuvuga yuko ntaho zihora ntacyo ziba iswa ziguma ari nziza bivanye n'ingano bazifashe neza
uno mukenyezi nawe avuga ko mu kurangura iswa bisunga izo swa zaje ziva kuko zitandukanye uburyohe bivanye n'intara zaje zivamwo bemeza ko izituruka mu ntara zo mu buseruko camuzo na ruyigi ariza abakiriya bakunda
iswa sizimwe ko hari iswa ziva imuyinga usanga ari iswa ndende zirabura iziva mu kumoso usanga ari iswa bivyibushe kandi no mu kuryoha ntiziryoha kumwe iziryoshe cyane n'izijya ngufi ngufi ziva mu ntara za kumoso guhera muri Kinyinya mu Cyankuzo ego zusanga ziryoshe cyane zifise amavuta nuko zikaranga usanga bitameze kumara ziba zifite amavuta kamengo na makoto
uno mukenyezi aratubwira n'amoko atandukanye yiswa izihurumbirwa n'izidakundwa na benshi n'imvo yo kudahurumbirwa kuko bavuga ko zimwe zirura izindi zikaribwa mbisi ivyo abatari bake batoshobora
ziratandukanye hari zishobora gusanga ngo ni ingina zo biti bitemvu ziraguruka mugabo si cyo kimwe isana ne duto duto tukaba twera mugabo tujya ari tubisi niho turyoshe mbwambwa irarura bavuga ko inavura na malaria yoyo irarura cyane ibinyabobo navyo nyene birara imvura yago ivyo binyabobo nyene niba bijya hari ababijya n'abandi batabijya byo ntitubitandaza nizo tudandaza ibinyabobo n'ibitemvu na vy'inyamuneka ntitubitandaze no ntibabijya kuko nka mbwambwa ntiboyigura imeze nk'ikimonyo
abakenyezi baremeza ko iswa barangura zose zirara ziheze ariko kandi ko inyungu bakuramwo ibashimisha gusumba ibindi bidandazwa nk'ibiyo babikaranze bahora batembereza mu gihe cy'amezi iswa ziba zitaraboneka
iyo ndiko ndadandaza iswa bipfanye n'umutare nakoresheje ndashobora kunguka nkavuga ati ego icyo kudandaza ni iswa kweri habazokaze iswa ni nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje 200,000 hari igihe utabura n'10,000 wunguka bipfanye n'ingene wadandaje neza
jewe iswa nkora nyine tahinguriro ryazo ryoha iswa zokwamaho ko iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane iswa jya zirantungiye abana baragenda ku ishuri iswa iyo zihari nkasuma de nkariha n'inzu kuri iswa ni nziza cyane nuko nyine zitamaho nta n'ikindi kintu nodandaza iswa ziriho naho mu botike nta n'ukwemera
abakenyezi bakorera mu gisagara cya Gitega hagati mu Burundi bahanura bagenzi babo birirwa muhira barindire ko bubakanye bazana ibitunga urugo gukura amaboko mu mpuzu nabo bagakora ku bwabo bakenyezi bibaye ngombwa basaba abakeneye kwiyungunganya kubegera babigisha uko bakora bibaye ngombwa bakabagurana n'umutahe kugira ngo abo bakenyezi bose badafise ubuzi batonda ko bashobore kuva mu ngeso yo kwama bateza amashi ico umugabo azana
jewe umukenyezi wese agitega amashi umugabo warindiye ivyo umugabo amuzanye je numva kwera amajambere yamusitse jewe ahubwo noshima nk'uwoza ndamubwiye ingo udafise nka kugurana bitanu urayarondeza gushika ugasanga urageze no ku bihumbi ijana iyo uriko urarondera ushirutse umwete atabantu bariko baragusamaza je n'ukuri ndabasabiye yuko nabo boza bakaza bararaba ico dukora natwe akaba ari co bakora uko twebwe icyo dukora cyose kiratubeshejeho iyo babiradutunga mugabo ntangere yiswa nazo zirimo amahera cyane naho wongaya gute nonuma kuko nzi icyo ndahakura
mu gihugu cy'u Burundi iswa zitangura mu kwezi kwa cumi na rimwe inyuma y'iminsi mike umutasoro w'imvura utanguye zigaherana n'ukwezi kwa mbere akazuba gatanguye kwaka intara kama nka Buragane mu Bumanuko na Kumoso na Buyogoma mu burengero bw'u Burundi nihiswa zihurumbirwa gusumba izindi ntara.
Amakuru ya siporo mu minsi 20 amakipe meza 24 nyafrika y'umupira w'amaguru azitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu impuzo amashyira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yitangaza ko iryo rushanwa rizaba uko ryari riteganijwe rikazatangira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022 hazatangazwa kandi ingamba zizakurikizwa kugira ngo abaryitabiriye birinde icyorezo cya COVID-19 amakipe akomeye mu Burayi akinisha abakinnyi bagera kuri 40 bategerejwe muri Cameroon yari yifuje ko irushanwa rya subikwa Luc September ushinzwe itangazamakuru muri CAF yatangaje ko rizakomeza ati nta wundi wigeze asabwa gusubika gahunda ze kuki ari Afrika gusa ibisabwa ishyirahamwe NBA ishami rya Afrika rimaze gushyiraho umuyobozi uzari hagadarira ku kicaro gishya kigiye gufungurwa muri Nigeria nyuma y'imikino y'umunsi wa 9 wa championnat mupira amaguru mu kiciro cya mbere mu Rwanda yabaye mu mpera z'icyumweru gishize ikipe ya Kiyovu Sport niyo iyoboye urutonde rw'agateganyo Kigali Jean Claude Munyandinda
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje imikino yarigeze ku munsi wa 9 kwa gatanu habaye imikino 3 kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Gorilla FC yatsinze Gasogi United igitego kimwe ku busa Rutsiro FC yanganyije na Espoir FC ibitego 2-2 kuri stade Umuganda i Rubavu kuri stade y'Ubugesera ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Etoile de l'Est ubusa ku busa Camarade Banamwana umutoza wa Etoile de l'Est avuga ko irinota rimwe yakuye kuri Bugesera FC azaryubakiraho rikamufasha no kwitwara neza mu mukino ukurikiraho uzahuza Etoile de l'Est na APR FC
navuze ko atari bibi ariko nanubwo byanshimishije nashakaga amanota 3 ariko aho mbeje kubona rouge byansabye ko njya mu yindi mibare rero nkavuga ko nshima Imana ubu kuba match ya APR ngiye kwitegura nireka abakinyi kuko APR ni ekipe ikomeye ariko ni ekipe imeze nk'izindi APR wayiteguye nayo wakina rero nkavuga ko ngiye gutegura match neza nayo nkaba nashaka amanota 3 iwacu nituramuka dukoze ibyo dukoze bikagenda neza amanota 3 tuzayabona iwacu
ejo ndi kwa gatandatu nabwo habaye imikino 3 kuri stade Huye Ibutare ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze mukura Sport ibitego 2-1 APR FC nayo yatsinze Marine FC ibitego 2-1 kuri stade Umuganda i Rubavu ibyo bitego 2-1 ni nabyo ikipe ya Lyon Sport yatsinze AS Kigali kuri stade ya Kigali Nyamirambo ejo ku cyumweru habaye imikino 2 kuri stade y'Igicumbi ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Musanze FC ubusa ku busa naho Police FC itsinda Etincelles FC ibitego 3 ku busa kuri stade ya Kigali Nyamirambo kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 9 wa shampiyona ikipe iri ku mwanya wa mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 ya kabiri ni APR FC ifite amanota 16 ku mwanya wa gatatu hari AS Kigali nayo ifite amanota 16 ikipe ya Police FC nayo ifite amanota 16 ikaza ari ya 4 Lyon Sport ni ya 5 ifite amanota 15 ku mwanya wa 6 hari Gasogi United n'amanota 12 Musanze FC nayo ifite amanota 12 ni ya 7 ikipe ya 8 ni Espoir FC n'amanota 11 Mukura Victory Sport ni ya 9 n'amanota 10 ku mwanya wa 10 hari Bugesera FC ifite amanota 9 Gicumbi FC nayo ifite amanota 9 ikaba ari ya 11 ku mwanya wa 12 hakaza Marine FC nayo ifite amanota 9 Rutsiro FC ni ya 13 ifite amanota 8 Gorilla FC ifite amanota 7 ikaza ari ya 14 Etoile de l'Est ni ya 15 n'amanota 7 nayo ikipe ya 16 ni ya nyuma ni Etincelles FC ifite amanota 4 n'umwenda bitago 11 tunyarukiye mu kino cya basketball mu gihe habura amezi 3 ngo irushanwa rya BAR Basketball Africa League ritangire NBA Africa rumwe mu nzego zitegura irushanwa ikomeje kwagura amashami yayo mu cyumweru gishize National Basketball Association ishami rya Africa yashyizeho umuyobozi w'ibiro byayo bishya bizafungurwa muri Nigeria mu ntangiriro y'umwaka utaha Bemisola Abdul rwiyemeza mirimo mu Nigeria kazi niwe uhawe uyu mwanya akaba afite inshingano zo guteza imbere umukino basketball ahereye mu bana. Ishami rya NBA Afrika ryo muri Nigeria rizaba ari rya gatatu rifunguye kuri uyu mugabane, nyuma y'iryo muri Afrika y'Epfo n'iryo muri Senegal. Tugarutse ku irushanwa rya Ball nyirizina, imikino y'icyiciro cya nyuma izaba mu kwezi kwa gatatu, kwa kane n'ukwa gatanu, ikazabera i Dakar muri Senegal, i Cairo mu Misiri n'Kigali mu Rwanda. Amakipe 11 kuri 12 agomba guseruka yamaze kumenyekana. Ayo makipe yarangije kubona itike ni Zamalek yo mu Misiri ane yatwaye igikombe cya Ball umwaka ushize, hakaba kandi Dakar University Club yo muri Senegal, Forces Armées et Police yo muri Cameroon, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Petro de Rwanda yo muri Angola, River Supers yo muri Nigeria, PS Monastir yo muri Tunisia, Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, Espoir Fouchak yo muri Republika ya Demokarasi ya Congo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu Burundi ikipe ya Kern yatangaje abantu yitsinda ikipe y'Urunani ku manota 57 kuri 53 mu irushanwa ryiswe ninde ukomeye kurusha abandi. Muri iryo rushanwa rizarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, Jim Kananayo yatsinze Lemesha ku manota 88 kuri 80 mu mupira w'amaguru, naho ikipe y'abakobwa batarageza ku myaka 20 yaraye ikuwe mu marushanwa yo kuzajya mu gikombe kisi. Desire Hatungimana
uwo mugwi w'abigeme abakurikiranira hafi bari bizeye insinzi bafatiye uko bigenjeye mu gihugu cya Tanzania, aho wari yatsinzwe ibitsindo 3-2 arahezindwi zibiri. Ariko rero siko vyagenze, kuko uwo mugwi ntiwashoboye kuronka insinzi mu rukino wari gworoshe cyane na rijya abakinyi ba Tanzania bakinye ari 8 kuva urukino rutangura kurinda rurangire, biturutse ko abandi bose basanze baranduye COVID-19. Ibipimo mbere vyarateye impari gushikaho bisubigwamwo Tanzania ibona kwemera gukina urukino rwari gutangura isaha 9 rukaba rwagiye gutangura isaha 11. Kubona rero abakinyi b'umugwi serukira gihugu Burundi unganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi ubura abakinyi batatu utagira n'abasubirizi vyarababaje abakunzi b'uwo mugwi w'Uburundi. Ariko rero naha Barundi bari bakwiye nabo nyene bakinye batagira umumenyereza, kuko uko ari babiri bose nabo nyene basanze baranduye umugera wa coronavirus. Ariko benshi bakabona ko ico kitari gikwiye kubicitwazo. Umugwi w'Uburundi rero waciye usezera ayo mahiganwa yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi c'abigeme batarengeje imyaka 20 kizobera muri Costa Rica mu mwaka uza. Muri basketball naho kuri no w'Imana umugwi wa Kern warerekanye ko ibintu byose mu nkino bishoboka mu kwirahira Urunani manota 57-53. Muri Kern kara kanyamuneza ntangere kubona basezerera uwo mugwi wari umaze iminsi atawukoreramwo. Umumenyereza wa Kerne aratubwira icyo bakesha iyo ntsinzi.
Tubikesha cyane cyane defense yacu. Turabikesha defense yacu, hama ikindi twagerageje gukosora, novuga no gukosora attack yacu kugira ngo tugire attack iri novuga itonze gusumba uko twari dusanzwe dukina. Kuko mu myaka yahera cyane bari bayizi nka equipe igendera ku ma individualite amwamwe muri attack, defense to defend hamwe, ariko ushoboye gufata abantu bamwe bamwe bica bihera muri attack. Ariko uno munsi twerekanye yuko dushoboye kugabura amanota agatsinda abantu benshi kandi bose bakaparticipa bikagenda neza. Novuga ngo nico kintu twashoboye kugerageza gukosora hejuru ya defense twagerageje gukomeza gusumba.
Burundi rukino rwabaye muri iryo higanwa Jimkana yatsinze Lemesha ku minota 88-80. Umenyereza wa Jimkana yigeze kuba amenyereza abakinyi benshi uno munsi babarizwa muri Lemesha, amenyesha ko biteguye bazi ko bitazoroha, ari nacyo cyabafashije kugera ku ntsinzi.
Ni ekipe ikomeye n'abakinyi nzi kandi bafise ububasha bukomeye n'umukoci wabo Rana Coach Yeme n'umukoci amenyereye cyane. Ni match itari yoroshye, twategerezwa gutegura ke soso ni niveau psychologique ni niveau mental uko mwabibonye no jouer l'ont répondu au début ya match vers la fin ivyo twagiza kutugura ni tukaba turamonta mugabo ikintu cyonyene cyanjye no kwa bakinyi banje nabonye ko naho batugiye imbere bagumanye no mental bagumye dans le jeu donc ikintu cyanezereje cyane kizotuma nibaza yuko no mu match akurikira tuzoba turi prêt.
Mu mugwi Lemesha hoho bamenyesha ko abakinyi batabifashemo neza na gatoya, umumenyereza wa kabiri w'uwo mugwi akaba yizera ko bagiye guzohindura vyinshi kugira bashobore guhangana n'imigwi yikomeje uno mwaka. Mumenya ko iryo higanwa rizosozegwa mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza, uzoritsindira akazohabwa amafaranga agera kuri 600,000 z'amarundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ibiganiro twari twabateguriye muri iki gitondo ni hano birangiriye. Turasubira kubagezaho amakuru isasaba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Nshimire Aloys Bigirimana na Etienne Karekezi wahagarariye kino kiganiro. Mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.